Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru: leta y'u Burundi iragabisha umugambwe CNL wa Gaton Rwasa icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka.
Twebwe nk'abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko batera ako kaguma, tuzohita tubafatire ingingo zibereye.
Uyu ni Tarsis Niyongabo, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi, yabivugiye mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bahaye abamenyeshamakuru uyu munsi imuyinga. Amakuru kandi ni ibirego muri CPI ku bwicanyi bwabaye mu Burundi guhera mu 2015. Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho CPI rurasaba leta y'u Burundi kuyishyikiriza ibirego by'abatavuga rumwe nayo ikeka ko bashobora kuba bafite uruhare mu bwicanyi bwabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Mu kiganiro umuvugizi wa CPI yahaye ijwi rya Amerika avuga kandi ko uyu mwaka ushobora kutarangira impapuro zo guta muri yombi bamwe mu baregwa zisohotse mbere rero yuko uyu mwaka urangira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2017 senare mpuzamakungu mpande vya CPI yaratangurira amatohoza ku vyaha vy'agahomera bunwa mihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane umwaka w'2015 gushika mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017. Mu rugendo umuvugizi wa CPI yahoramwe mu gihugu c'Uganda muri indwi yaboneye akaryo ko kubwira ijwi rya Amerika aho ico gikorwa kigeze. Fadi El Abdallah avuga ko amatohoza ageze ku ntambwe ishimishije, yamara amenyesha ko gushika ubu uruhande rwa leta atamakuru ruratanga kubo rwagiriza ko boba barahohoteye inzego za leta, abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi canke abandi. Ni mu gihe amashami yigenga, abashingwa manza n'amaradiyo batanze amakuru akwiye ku mabi n'ubwicanyi byakozwe n'inzego za leta byatumye ayo matohoza atanguzwa.
L'enquête est en train de se dérouler. Maintenant, l'enquête doit être confidentielle.
Atamatohoza arabandanya mu bwitonzi no mu ibanga ntangere kandi ari kwakogwa n'abahinga karuhariwe bo mu biro by'umushikizamanza mukuru wa CPI. Bariko baragerageza kwegeranya ibikenewe byose, yaba amajwi, amasanamu, inyandiko n'ibindi, kugira ngo umushikirizamanza aze ubitange imbere y'abacamanza barabe ko hari ibyaha by'agahomera bunwa mu guhonyanga agateka kazi na muntu byakozwe. Inzego canke abantu bakomeye muri leta bazoheza baburanishwe imbere y'abacamanza. Nimba leta nayo harabo yikeka ko bakoreye amabi inzego zayo canke abandi bigakorerwa mu gihugu canke hanze, turisaba kuzana ivyo birego n'amakuru kugira ngo bije mu matohoza ariko arakogwa. Twebwe turigenga nta ruhande na rumwe rwa politike dukorera.
C'est pas de servir à aucun but politique.
Umuvugizi wa CPI amenyesha ko intambwe ikurikira ari iyo gusohora imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abo ubutungane bushaka ko babazwa ibyaha bakekwa ko, gusa yirinda kuvuga ryari iyo mitahe izosohoka. Yizeza abakorewe amabi ko bakekwa bose hariho inzira zo kubafata naho Burundi bwikuye muri iyo sentare kuva mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017.
Nous ne pouvons pas indiquer c'est uniquement au moment où le bureau du procureur considère qu'il y a
n'ikibyo tubigira ibanga kuko n'amatohoza cari mu ibanga ntangere. Yamara umushikiza manza niyaheza amatohoza abacamanza bazoca barungikira imitahe abakekwa bose kugira ngo bisigure baburane ku vyaha bakekwa ko. Naho Burundi bwikuye muri CPI nikibuza ko abakekwa bafatwa. Hari inzira zitatu zishoboka abantu bashobora kwishikana bonyene ubwabo imbere ya sentare nkuko n'ahandi ku isi bimaze kuba. Bashobora gufatirwa mu bindi bihugu bari mu ngendo, hari n'igihe imitahe igirwa ibanga ukekwa agatembera ataco ginona, tubonye agiye aho yofatwa vyoroshe tugaca tubivuga ko hari umutahe umurondera. Amayeri ni menshi dukoresha.
Il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en place pour essayer d'arrêter les personnes poursuivies par la cour.
Naho yabigize ibanga mu ntango z'uyu mwaka ijwi rya Amerika ryari ryavuganye n'abashingwa manza baserukira babuze ababo n'ivyabo. kuburu na niguabo metre armeni ongere yari atangaje ko bafisa makura kuye kuyo mitae muza makungu izo so kimbele yuko umaka webi humbibi na chumini chenda uhera
matohoza tuvuge nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu byerekana neza yuko ibyaha byakozwe tubashira hamwe n'abakorewe ibyaha hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku byaha byakozwe ayi tukibaza yuko muri uyu mwaka wa 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe mu bazokwagirwa n'icyaha hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije
kuri abo babuze ababo n'ibyabo umushikiriza manza wa CPI abicije ku muvugizi Fadi El Abdallah abasaba gukomeza kwihangana.
Alors pour les victimes, je dirais il va falloir faire preuve de patience parce que
abakorewa mabi tubasaba kwihangana gusa bamenye ko intayi zote bigakora leta yemeye ko dukorana byonyarutse kuko n'amasura yokingigwa tukishikira na habereye mabi ariko naho yokwanka kutworohereza ntangorana amatohoza arako gukuri kwamye kandi ntikibuza ko abakekwa ko ibyaha bahagarikwa nkuko byabaye muri Libya ni Darfur muri Sudani. Ego bishobora guteba nkuko byagenze kuri perezida Omar El Bashir muri Sudani ariko imitayi ntisaza n'inyuma y'imyaka 10 barafatwa abantu bashobora gukingirwa n'ubutegetsi gihe kanaka yamara mu nyuma bigahinduka.
Les circonstances qui permettent de protéger quelqu'un pendant un certain temps peut-être ça va changer dans le futur et son arrestation pourra être plus, beaucoup plus facile.
Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yatanguye gukora mu mwaka w'2002 Uburundi bwayigiyemo mu mwaka w'2004 buyitera kagere mu kwezi kw'icumi umwaka w'2017 yamara CPI yemeza ko bitazobuza ko bazokwagirwa n'ibyaha bakurikiranwa. CPI irimo ibihugu 123 byinshi muri ivyo nivyo muri Afrika ivyo bisabwa kudashigikirana mu gihe hari umwe mu bategetsi akekwa ko ibyaha kanaka kukaribu bayishizeho. Cyeklabe ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ivuga ko ishobora gufatira ibihano umugambwe CNL wa Agaton Rwasa. Tarisisi Niyongabo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati yabivugiye mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego za leta cyabereye imuyinga uyu munsi. Yabivuze afatiye kubanywanyi 9 ba CNL bafunzwe avuga ko aribo batwitse ingoro y'umugambwe wabo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura Rural mu ijoro ryo kuwa gatandatu ushize. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza uri Nairobi muri Kenya.
Abanywanyi 9 b'umugambwe CNL bahagaritswe mu ibanga ridasanzwe ku munsi w'Imana nyuma y'inama y'umutekano yakurikiye iturirwa ry'ingoro y'uwo mugambwe mu ijoro ry'imbere y'uwo munsi muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura murengero bw'u Burundi. Bose uko ari 9 n'abagabo ku munsi wa gatatu bahavuye bacirirwa urubanza rw'ikibiriraho. Uwo munsi nyene bajanywe mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura. Abafashwe bose nk'uko byemezwa n'indongozi za CNL bari bafite amabanga ku mitumba itandukanye y'ikomine ya Nyabiraba mu mugambwe wabo. Bamwe mu miryango ifite abaho bafunzwe bavuga ko bahohotewe basigura ko batigeze bahabwa amahirwe yo kunganirwa n'abashingwa manza kandi ko bamwe muri bo bahagaritswe mu gihe bari berekeje mu misa. Yishura kibazo cyo kumenya niba abantu bovuga ko bari kutihanganiranira gutanguye kwibonekeza imbere yo kwa amatora y'2020 umunganiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabigarutse ko aboneraho akaryo ko kugabisha umugambwe CNL w'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka Agaton Rwasa n'abanywanyi biwe. Tarsis Niyongabo:
hariho by'ukuri n'ivyo inzu y'umugambwe yaturiwe muri Bujumbura Inyabiraba ahanibaza ko urubanza rwacitsejo rw'ikibiriraho rwerekana neza yuko abantu baturiye ijyanye kwa Bujumbura basanzwe ari abo mugambwe CNL w'ijyangoro nyine yahiye. Mukacabona rero yuko ahubwo hari ingendo nshasha yadutse yo kugira ngo bacyoze igihugu aho abantu biturira kw'inzu hama bagakoma induru. Tugasaba rero yuko ahubwo abo bantu bogaba kandi twebwe nk'abantu nk'abantu duheruka kwemerera uwo mugambi bigasubira kugaragara kandi ko aribo bariko batera ako kaguma tuzoheza tubafatire ingingo zibereye tukaboneraho yuko kubagabisha babyumve kuko byaragaragaye by'ukuri ko aribo bituririye ijyanzu dusabe rero yuko boheza bagakurikiza amategeko kandi bakumvikana ntihagire amacenga bashiramwo muri kino gihe
bwana Niyongabo yanagarutse ku cumbushika nganje avugira buriko burakora kugira ngo amatora yimirije ategurwe neza
nagomba menyeshe ko icyo turiko turakora kandi mu bushikiranganje ubu nyene turiko turavugana ariko haraba inama y'abarongo b'imigambwe gushika kugwe kugwa intara hamwe n'ababura matari umushikiranganje w'intara hagati mu gihugu n'ishozo gukunda igihugu n'iterambere rya bene gihugu ariko arakoreshereza mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kweganya abantu kugira ngo bayage baganire hanyuma bashobore kumva ibintu kumwe mu ntumbero yo gutegura amatora atekanye kandi abere igihugu cyacu
umugambwe mushasha w'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka agatondorwatsa yahoze atwara umuhari w'inyeshamba parupe utu FNL waje guhinduka umugambwe FNL uje gucikamo kabiri mu nyuma yankirwa kubandanya njyo zina wemerewe ku wa 14 ukwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva icyo gihe rwasa atanga ugisekeza yuhugura ingoro z'umugambwe mu ntara n'ukwerekana indongozi zawo kuko abajeje intwaro n'igipolisi bavuga ko zitazwi bigatuma batoroherezwa mu bikorwa byabo Kwigenekezo rya 12 ku kwezi no kuri uyu wa kane ishyirahamwe gita uburenganzira bwa kiremwa muntu Human Rights Watch ryasohoye inyandiko rivuga ko abanywanyi b'uwo mugambwe bahohoterwa bakanahamwa risaba akanama ka ONU ikajejwe amahoro n'umutekano kugumiza ijisho ku biriko biba mu Burundi no gufatira ibihano abategetsi bamwe bamwe bagirizwa ayo mabi nubwo ryemeza ko muri ako kanama nyene hari ibihugu bitanga ibyemezo ko mu Burundi yatanze ikirasha harimo Burusiya, Bushinwa na Guinea Equatorial bisigura kwihamwa rivugwa rikorerwa batavuganwe n'ubutegetsi Rinyagaje nyuma imvo za politike gusa eroje buri kaneza Nairobi juri ya Amerika
mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Lieutenant Joel Mutabazi wasabaga kurekurwa by'agateganyo agakomeza kuburana ari hanze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru
Umucamanza yatangaje icyemezo gitesha agaciro inzitizi zari zatanzwe na Leta na Joel Mutabazi yibereye mu rukiko ari kumwe n'umwunganizi we Maître Antoinette Mukamusoni. Leta na Mutabazi yari yasabye gufungurwa by'agateganyo ashingiye ku mpamvu eshatu yasobanuriye urukiko. Ku isonga harimo ko arwaye indwara zirimo izidakira harimo indwara y'umuvuduko w'amaraso, hypertension, indwara y'umwijima n'indwara y'amaso. Mutabazi avuga ko kubera uburwayi byaba byiza ko yarekurwa by'agateganyo akajya kwiyitaho akivuza ari hanze. Indi mpamvu Leta na Mutabazi yasabaga gufungurwa by'agateganyo igenderanye n'imibereho ye yo muri gereza. Leta na Mutabazi yari yabwiye urukiko ko afunzwe mu buryo bubi, ati si imibereho ikwiye umuntu fungiye mu kumba gato ka metero imwe na santimetero 80 katagira idirishya karimo amakamera, kungeraho ni ugufungura inzugi enye, ubwiherero buri muri ako kumba. Maître Mukamusoni wunganira Leta na Mutabazi nawe yavugaga ko aho Leta na Mutabazi afungiye ari ikigo cya gisirikare atari gereza, agasanga afunzwe ku mabwiriza ya gisirikare kandi mu yanwe n'urukiko yagombye gufungirwa muri gereza ya gisirikare yemewe n'amategeko. Icya gatatu Mutabazi yasabaga ko yafungurwa by'agateganyo abishingira ku mafunguro ahabwa muri gereza, aravuga ko arya ibigori n'ibishyimbo bamuhindura bakamuha kawunga kandi ngo arasanga bitamufasha mu burwayi bwe ko akeneye indyo yihariye igendanye n'uko ameze. Izi nzitizi zose uko ari eshatu umucamanza yavuze ko nta shingiro zifite. Ahereye ku buryo Mutabazi afunzwemo, umucamanza yavuze ko iyi mpamvu itahabwa agaciro kuko aho yita mu kigo cya gisirikare afungiye ahubwo ari ishami rya gereza ya gisirikare yo ku Murindi. Umucamanza yavuze no kuzitiza ijyanye n'ubuzima bwa Leta na Mutabazi, wagaragaje ikibazo cy'uko afite indwara zikomeye zikeneye kwitabwaho n'umuganga w'inzobere. Umucamanza yavuze ko kuvuza imfungwa biri mu nshingano za Leta kandi ko Mutabazi avurirwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe bibarirwa mu bya mbere bikomeye igihugu gifite ko kandi ahabwa imiti uko bikwiye. Umucamanza yavuze ko ibyo Mutabazi yifuza ko byo kubona umuganga w'inzobere igihe amushakiye atabishobora, ngo kuko n'abaturage bari hanze batabona umuganga w'inzobere igihe cyose bamushakiye ko bibasaba kubanza kubisaba. Ikibazo cy'imirire Mutabazi yavuze ko itagendanye n'uburwayi bwe. Umucamanza yanzuye ko Leta na Mutabazi ahabwa ibiryo bikwiye byujuje ibyangombwa, anongeraho ko yaza kwaka indyo yihariye yari kuyisaba umuganga akaba ari we uyimwandikira ko kandi yari kuyihabwa. Umucamanza yavuze ko inzitizi zose Mutabazi yatanze zidafite ishingiro, bityo ko akwiye gukomeza gufungwa mu gihe gitegereje kuburana ubujurire bwe. Leto na mutabazi na byinshi yavuze ku mwanzuro rumaze kumufatirwa usibye ko mu ijwi riranguruye yagize ati Imana ndinde kandi namwe bahoze wijisho uwunganira mutabazi Maître Mukamusoni Toilette yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko agiye kureba niba inzitizi zishobora kujurirwa mu rukiko rw'ikirenga. Maître Mukamusoni avuga ko nasanga bikunda azabanza akaganira n'umukiriya we bakajurira. Leto na Joel Mutabazi afatwa nk'ukuri itsinda ry'abantu munani bose baregwa ibyaha bifitanye isano no guhungabanya umutekano w'igihugu yakatiwe n'urukiko rwa gisirikare igifungo cya Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane. Batandatu mu bo bareganwa bamaze kubwira urukiko rw'ubujurire ko bemera ibyaha kandi bagasaba imbabazi ndetse banatangaza ko bakuyemo inzitizi zose bari bagaragaje. Muri abo harimo Demobe Kalisa Inosa nawe yahoze mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame. Urukiko rwari rwamukatiye igifungo cy'imyaka 25 ahamijwe ibyaha by'iterabwoba no gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu. Mu myanzuro yagejeje ku rukiko rw'ubujurire Kalisa yemeye ibyaha bisabira imbabazi. Kalisa avuga ko yiyemeje kuvugisha ukuri kuzuye ngo abohoke ku mutima. Yatakambiraga urukiko ngo ruce inkoni izamba rumugabanyirize ibihano kuko ngo bwari ubwa mbere akoze ibyaha. Ikindi cyemezo nk'iki cyari gitegerejwe gusomwa kuri uyu wa gatanu ni ku rubanza rwa General Frank Rusagara ndetse na Colonel Byabagamba nabo basabaga gufungurwa by'agateganyo mbere y'uko ubujurire bwabo butangira kuburanishwa. Gusa iki cyemezo cyo nticyabashije gusomwa kuko urukiko rw'ubujurire rwavuze ko rutabonye umwanya uhagije wo gutegura uru rubanza kubera izindi manza nyinshi ziri muri uru rukiko. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Bamwe mu barundi kazi baba mu mahanga basubira mu gihugu cyabo gufasha iterambere ryacyo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi, mugenzi wacu Oriana Itangishaka yari kumwe n'umwe muri abo ngabo baba mu mahanga nyine witwa Ani Irankunda. Irankunda aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aritegura kujya mu Burundi aherekejwe n'abahanga bavuye mu bihugu bitandukanye gutanga ubumenyi mu nzego zinyuranye nk'ubuvuzi. Irankunda arasobanura icyatumye mu by'ukuri ategura uru rugendo mu Burundi.
Kuba natangiye gukorana n'urwaruka ino muri Amerika, nasanze ko hariho Abarundi benshi bashaka kugaruka mu Burundi kwigisha nyine gufasha Abarundi bari mu Burundi. Abandi nabo baragenda mu Burundi bakaryoherwa bakagaruka bafite ingufu nyinshi yo gusubira mu Burundi gufasha Abarundi baba mu Burundi. So ibi rero summer camp ni platform ifasha Abarundi baba mu makungu kugira ashobore utanga ubumenyi bafise n'inyigisho mu nzego zitandukanye.
Iyo wise summer camp tuvuge kumbure nk'ihuriro uzoba uri urakora.
Ni ihuriro ahantu abantu bashobora kuza kwiga ibintu bitandukanye.
Nayo manama nizo nyigisho zomara iminsi ingahe? Ni bande bariko baragufata mu mugongo?
Ubu ndiko nakorana n'ishyirahamwe yitwa Burundi Friends International. Iyo shyirahamwe niyo iri kuramfasha kuzana urwaruka rw'Abarundi bazoza bavuye mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Kandi iyo shyirahamwe yitwa Burundi Friends International nibo bariko baramfasha gutegura icyo ikibanza kuri Burundi American International Academy iri mu gisagara cya Bujumbura. Itariki 15 gushika
17
gushika itariki 17 mu kwezi kw'indwi.
abahinga twumva muzogenda mujanye bava hehe bazoba baje kwigisha ikini bande muri rusange
ego ubu tufisa abahinga batanu babiri batatu bazoza bavuye hano nyine muri America umwe azoza avuye muri China uwundi azoza avuye muri Philippines so izo nyigisho zigizwe n'ubuganga bwa amagara ubumenyi bujanye n'umwuga wo kuvura amenyo hamwe n'ubumenyi buri mu myuga ikoresha ibyuma ibintu bita artificial intelligence
bazoronka nk'amasaha nkangahe kwigisha ku munsi muri make mu biteguye gute ngene bizogenda iyo minsi ibiri yose
ego iyo minsi ibiri hazoba ama session abiri urumva hazoba iyo mu gitondo niyo kumugoroba so abo bigisha bazokwigisha rero kane kabiri ku munsi wa mbere akandi kabiri ku munsi wa kabiri so bazokwigisha amasaha abiri mu gitondo n'andi babiri ku mugoroba abantu bose baba bashaka kumenya nyine ibyo bintu bazoba bari kubarigisha barashobora kuza turabahaye karibu bizobera nyine mu gisagara cya Bujumbura hajya kuri Burundi American International Academy.
Reka duhere ku murongo wa telefone na Idris. Amahoro neza Idris.
Amahoro amahoro namwe.
Ego urakomeye.
Ya turakomeye turashima. Ndabahamagaye ndi muri komini provinsi Bubanza komini Gihanga. Nifuza kuba namenya ico kiganiro nkamenya na Irankundani. Ubumenyi ukungene yobudufasha ibiganiro nyigisha zotanga mu gihugu. Kungene natwe zodushikira kugira twiyungunganye muri ibyo byumviro by'iwe haba kuvura cyangwa kufasha uwo bayafashwe n'ibyo bintu
ni jewe anirankunda ndiko ndayitegura fashize na n'ishyirahamwe ryitwa Burundi Friends International ibiri kwidamfasha i Bujumbura.
Hari nimero ya telefone kumbura bashobora guhamagara ko kugira ngo bitegure kuzo kwitabira iryo huriro mu Burundi.
Barashobora kunyandikira email nimba bafite ikibazo yo email ni irankundaani kuri gmail.com canke bashobora nyine kunyandikira na jewe je nta kibazo mfite bafite bashaka kuza nzobabwira nyine aho twohurira kugira nabo bashobore kumenya izo nyigisho bizobera ku ishure ryitwa Burundi Friends Burundi Burundi American International Academy iri i Bujumbura nyene.
Ani none hari inzego za leta kumbure waba waratumiye muzutanga inyigisho nyinshi muzutanga ubumenyi bwinshi inzego za leta mwaba marabatumiye kumbure nabo nyene bashobora kubona akamaro kazimwe muri izo nyigisho muzoba mwatanze kumbure zishobora kubamarira akamaro mu gufata ingingo zimwe zimwe nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganji bujejwe ugwarukana n'izindi.
Ntiturabatumira ariko jewe nanjye nzoshika mu Burundi mu ndwi zibiri mfise amanama nzogira mu Burundi kugira n'abantu bari mu Burundi nzobabwire kugira nabo bazohashike.
None abarundi bobo bari mu mahanga cyangwa bari muri Amerika bagenzi bawe n'abandi mwarabararitse babaterere muri iki gikorwa murimo
ego twarabwiye abantu bose nimba bashaka kwigisha bashaka basi kuza kuraba ibyo tuko turagira uwo munsi n'ubwa mbere tubigize so abantu boba bashaka gufasha mu yindi myaka tuzobigira tabahaye karibu bazoze badufashe nimba bafite ibyiyumviro bashobora kututerera byose tuzobyakira.
Tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ishwi rya Amerika. Louis Michel amahoro neza.
Ukomera Oriane
urahora komeye
mukomere nako twaherukanaga
ntitwari duherukanye kabisa.
Mfite akabazo
ego
ariko mfubiza na n'umutumire
ego harakumva nira nkunda
agiye kuza mu Burundi agiye kuzana n'abahanga we abahanga cyane ibi harimo n'abahanga mu gihe n'amenyo harimo abadatisitari nabyumvise ariko nako njye mfite na mwaza nise wa mutumire rwose ko ugiye kuza kuki wahise mu Burundi bwonyine ugiye kuza hano muri Afurika yo hagati Afurika santarali wihitiye mu Burundi bwonyine kubera iki kuki cyangwa watwagiye abanyarwanda kuki utaje mu Bugande kuki wahibagiwe Tanzania kuchuwe wa jihari ya hindi ya mulimo muli Kongo ugo ndashaka kumubaza ugo wane nyago yaba yagize amaranga mutima nta kukabaza ko umuntu
ego
ego murakoze cyane a Louis Michel muri cyo kibazo a mwese murabidije igihugu cy'u Burundi ni kugu cyabukiro so urumva ibintu ari bya mbere ndabigize ntangurira mu Burundi nta hanze ariko bigenze neza niho rero tuta turondera yuko twogenda muri Kigali muri Tanzania ahandi hantu so uyu mwaka ni umwaka bwa mbere tubitanguye so mumbabarire ahandi hose tuzohashika
kubijanye n'uburyo abanyeshuri bwo kuzoja mu ishuri ngo bavyige cyanke bazoza batanga ubwo buhinga bagende hari igikorwa cyo kuzobandanya bakurikirana abo banyeshuri cyangwa abo bantu baba barahaye ubwo bumenyi bwa mbere ani abo bahinga biteguye kubafasha gute kubandanya iki gikorwa
yego ubundi iyo shirahamwe yitwa Burundi Friends International cyuko turakorana ifite ugwaruka 55,000 bafasha mu Burundi kuri umwaka so iyo rero shirahamwe irafite ibintu bitandukanye ihora ibigisha misi yose bafite ibiro mu ntara zose ziri mu Burundi so nibo rero turiko turafasha kugira cyabe ingene iyi summer camp izobera mu Kwindwi tuzogume turaba ingene twoguma twigisha abarundi bari mu Burundi kubera ibintu by'amenyo si ibintu ushobora kumenya umunsi umwe hama nyine ubyibagira ibintu nyine tukeneye kuguma tushira imbere kugira abantu ntibazobyibagira cyanke bazogume babyiga
urakoze cyane reka tubandanye n'abandi ku murongo wa telefone Damascene uraho neza
yego nariko ndiyumvira kubera ko tezi n'ibijumbura bya yuko radio uko yumva ariko twabitumye ku rubuga mwukana bumenyi ibyo bijyanye n'ibinyabushobozi uko bikorwa n'ingene bimeze kuko dufite amakenga nubwo bikora neza hari aho byagiye bikoreshwa nko muri Bralirwa mu Burundi gisize ibishomeri bitari buke mu bakozi sinzi rero ko badashobora kwambwira ngo nibyatera imbere nk'ibyo bigira ingaruka mbi mu bakozi
ubuzi bumwe bumwe bwakogwa n'amamashini akuriciwe uvyumvira kwiki iyo haje ubumenyi bushasha ubuhinga bushasha ugasanga abantu bato bato abantu basanzwe barabuze ubuzi nubwo biba bisa nk'ukumenga n'iterambere rije mu gihugu we kurico uvyumvira kwiki
ico ni kibazo cyiza cyane nino muri Amerika natwe turiko tribaze ico kibazo nyene ibintu toba tutazi ni byiza kugira tubimenye ni biki bikora iki bikora gute kugira natwe tuzobyige si kuvuga yuko naho turiko turabyiga yuko bizotangura gukora uwo munsi nyene cyanke uwo mwanya nyene ni ibintu bizoba mu gihe kiri imbere so turiko turabyiga kubera naho tutabishaka bizoza biriho byatanguye so tukeneye kubimenya natwe kugira nibyatanguye gukora natwe ntituzobe inyuma
mu bijyanye no kwitabira nk'inyigisho nk'izo mutanga kuri wewe impanuro ufise nizihe ku bakenyezi n'abigeme
impanuro no bamfise y'abakenyezi n'abayigeme ni bakeneye guhashika ntibatinye ko ibi bintu nyine cyo turavuga ngaha ku radio yacu yuko bitabaraba cyanke ibintu tuzoba turiko twigisha bitabaraba Jenny baziko kugira uburundi butera imbere tuzokena ko abahungu n'abakenyezi cyangwa abagabo n'abakenyezi bose baronka ama opportunities ari imwe so
amahigwe
so nabo bakeneye guhashika nabo bakeneye kubimenya ntibatinye nibyo nababwira
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Nako gatangazo gashoje aya makuru yacu twabagezagaho muri uyu mugoroba. Ndabashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye, maze mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika. Murakaramo.